Uganda ni bacura.
Woba wifuza kumenya uko ubutunzi n'imibano byifashe mu Burundi?
Nuruhe ruhara rwa leta mu guteza imbere ico gisata? Tega matwi ikiganiro karahara mu Uganda ni bacura,
mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo inzamba gateka kawe
RPA ijwi ry'abanyagihugu
be na radio television Renaissance. Karahara mu Uganda ni bacura
ni komisi yose ya kane isozera ukwezi.
Cyane mwaramutse cyuti bagenzi burunani rw'ibimenyesha makuru radio inzamba gateka kawe radio publique africaine ijwi ry'abanyagihugu na tele Renaissance turi ku munsi wa kane igenekerezo rya 31 myandagaro 2023 ni nawo munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi musanzwe mukurikirana ikiganiro karahara mu Uganda ntibacura. Uyu munsi tukaba tugaruka ku bijanye n'integuro y'itegeko iherutse kwemezwa ingena amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2023-2024 ariko bikaba biteye umutima uhagaze abanonosoye ibyigwa by'ubutunzi mu gihe ayo mafaranga yongerejwe kugera ku bice 64% dufatiye kuyakoreshejwe mu mwaka uheze kandi atayandi mikoro yabonetse yosigura iryo duzwa ry'amafaranga. Mu kanya duca tuja mu idonido ry'ikiganiro mukagishikirizwa na jewe Karine Dusabe ku izina ry'urunani. Ndabahaye ikaze mwese. Itegeko rigenga amafaranga leta y'u Burundi itegekanya gukoresha mu mwaka w'amafaranga 2023 ushira 2024 ibonekamwo indenzarugero mu mice yayo imwimwe ni nko mu muce w'amafaranga ategekanywa gukoresha mu makomine. Ukuntu agabanganijwe mu bisata bitandukanye bikaba ari byo biteye amakenga. Iyo neguro kandi mu yindi mice yayo habonekamwo amafaranga azokoreshwa mu kubungabunga indege y'umukuru w'igihugu kandi bizwi ko atandega fise. Iyi nkuru tuyibaza Emmanuel Niyungeko.
Agahaze kariho kari mu makomine hafi yose.
Ni Gilbert Niyongabo umwigisha mu vyigwa vy'ubutunzi muri za kaminuza hari kuwa 14 myandagaro uyu mwaka w'2023 mu kiganiro n'abamenyesha makuru ico bita Café de Presse mu rurimi rw'ikinyamazuru cari cyatunganijwe n'ishirahamwe rigwanya ibiturire n'isesagogwa ry'amatungo ya leta Oricome mu majambo avunagwe y'igifaransa. Ni kiganiro cari cerekeye itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'amafaranga w'2023 ushira 2024. Uwo muhinga mu by'ubutunzi yari abajijwe ku bijyanye n'amafaranga y'umurengera itegeko rigenga amafaranga ritegekanyiriza amakomine amwamwe y'igihugu. Kimwe rero mu by'umuntu wese acishije igisho ku itegeko rigenga amafaranga ya leta y'u Burundi mu mwaka w'2023 ushira 2024 ashoka abona aho atabara umuhinga muri ico gisata nk'amafaranga yategekanirijwe komine ya Matongo intara ya Kayanza yonyene. Iyo komine yagenewe amafaranga arenga imiliyari 87 kuri ayo mafaranga yategekanijwe gukoreshwa na komine ya Matongo bigaragara ko irusha ubushikiranganji burenga 10 bwa leta y'u Burundi. Harimo ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu, ubushikiranganji bw'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi hamwe n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda. Ubwo bwose ku mafaranga bwategekanirijwe ari munsi hafi inshuro zine zari yategekanyirijwe komine ya Matongo. Komine yindi iteye amakenga ufatiye ku mafaranga yategekanyirijwe gukoresha ni komine ya Buraza yo mu ntara ya Gitega ku mafaranga $17,800 itegekanya gukoresha mu mwaka w'amafaranga w'2023 ushira 2024. $12,000,000 zose zizokora mu byo kugaburira abana mu mashure umugambi bise cantine scolaire mu rurimi rw'ikinyamazuru. Umuhinga mu by'ubutunzi Gilbert Niyongabo ati amakomine menshi ahurira ku ngorane zo gutegura imigambi yayo.
Amakomine menshi arafite ingorane yo gutegura ibigega byabo kubera bafite amahera basabwa bakoresha ava mu komini wabo n'ayandi ava mu kiga cya leta. Rero iyo umuntu ariko arasaba asaba menshi akifuza akoresha ayo yose mugabo adafite ntadakoresha.
Muri yo ntego y'amafaranga harabonekamo kandi ikindi giteye amakenga mu mafaranga yagenewe ibiro by'umukuru w'igihugu harimo ayategekanijwe gukoresha indege zirerura inzego entretien et réparation des avions officiels ni miliyoni 337 ni mu gihe bizwi ko leta y'u Burundi atandege zirerura inzego sanganywe mu itegeko rigenga amafaranga yo muri uyu mwaka hari kandi amafaranga ategekanirizwa ingorane ziza giturumbuka entrevue mu gifaransa muri uyu mwaka wa faranga angana miliyari 5 bene ayo mafaranga ufatiye ku mwaka w'amafaranga w'2022 2023 Gaburiyeli Rufyiri arangwa ishira hamwe uri kome ati ahanini akoreshwa mu ngendo z'umukuru w'igihugu
bije mu mwaka uheze ibizike cyaje prezi nasanze ibyo bintu byaduka biza ari byinshi nasanze aramunyeshye umukuru w'igihugu n'ijambo rimwe amafaranga imprezi yose yagiye ubwe kuraba yagiye mu mamisiyo hanze
ibiro by'umukuru w'igihugu ariko bisanganywe uwundi muco w'amafaranga yitiriwe ingendo z'abakuru angana no muri yaridi n'ibihumbi 700
karahara mu ruganda umwanya wanyu
abanyagihugu baganiriye n'urunani rw'amaradiyo babona ko uko ayo mafaranga ategekanijwe gukoreshwa mu mwaka w'2023 ushira 2024 bisiga ubwenge babona ko nyabuna ari umukenyero mushasha w'abagize leta n'intwaro kugira basahure uburyo buri mu kigega ca leta bitwaje imigambi itabaho mu bakurikire
nagaragara nyine ko hariho ibisata byahawe amafaranga y'umurengera kabane kanicho azokora kwebwe rero abanyagihugu turabona yuko harimwo urusobekerane ibintu bidakamo ibintu by'igifungo kubera yuko uravye nk'amafaranga atanzwe mu biro by'umukuru w'igihugu karaba amafaranga yama atangwa agenewe kuzoja ku ngendo z'umukuru w'igihugu agenewe ku ndege y'umukuru w'igihugu itigeze ibaho urabona ko hari ibintu nabe nk'abanyamanyi ibintu by'abanyamanyi kubera yuko buri mwaka leta y'u Burundi iragena amafaranga agenewe gukoresha indege kandi iyo ndege itabaho ikindi nacyo amafaranga arekuriwe ku ngendo z'umukuru w'igihugu urabona ko ari menshi cyane hari igihe hagenda nk'umukuru w'igihugu Burundi hagenda nk'umukuru wa EAC cyangwa n'ajya andi mabanga bamushinze cyo taramenye rero nuko hose bihebe bidakwara bidakoreshwa mu bice no ku mafaranga y'igihugu
urabona neza yuko leta izivuga aho bihuriye ibikora baravuga yuko bakeneye guteza imbere ubutunzi bw'igihugu igihugu kive mu bihugu bikennye kije mu bihugu biteye imbere ariko uravye inyifato ya leta ntibisa atari nk'akarorero uravye amahera batoye azokora indege muterura umukuru w'igihugu niyo ndege y'umukuru w'igihugu itabaho icyo ni ikimenyetso kimusiga cyerekana yuko bari ngaho kugira bibe mu buryo bw'igihugu batanga akandi karorero mu myaka yahera baratanguje umugambi wa Sharwa Zero ugitangira bavuga yuko uko imyaka izotera yiyongera ariko uburyo bakoresha mu miduga ya leta buzotera bugabanuka ariko muravye amahera perezidansi izokoresha uno mwaka hariyongereko imiliyoni 100 ni ukuvuga umwaka uheze bavuga ko bakoresha imiliyoni 300 ariko uwo mwaka bavuga ko bazakoresha imiliyoni 800 mbega by'ukuri uko ni kwa kubanda gutera imbere igihugu ivyo rero bisigura yuko bakeneye kujya abanyagihugu babicayeko iyo bije yabaye nziza yoba ikoreshwa mu bintu bituma igihugu cinjiza amahera menshi le secteur de production ariko siko biri
tarega yuko amafaranga asa n'ukuntu ni idoto turanze igende umunyagihugu ariko aramwiba bamwonka bamusaba bakoda asise ashobora rero bateguye gukoresha amafaranga y'umurengera mu bisata bimwe aho tubona harimo n'ibiteye isoni n'agahinda aho tubona hari akomine ategekanye gukoresha amafaranga menshi cyane kurusha aho yinjiza tugashobora tubona aho bakeneye gukoresha indege y'umukuru w'igihugu kandi tuzi ko itabaho tukabona amakomunikasiyo bahera basimanako tukabona amafaranga yo kuvuza abakozi abana bariya aye ayo gutekanira izi ngendo abana bariya twerekana yuko ari ibintu bimeze nk'ubusu wabifaragi umengo n'ugusakura umengo n'ugusahura twebwe twaje tuti byose bigaha kuri twebwe ubuyere gihugu mutoyi kuko ayo mafaranga tuyariha bagashira koresha ibindi bintu sadi ibintu byandikwa bwa ubikorwa bigaragara
nakomine ateye igongwe ateye igongwe n'ubwoba ingene bashobora kuba binjije ubusa ari cyo mitaratu na kimwe 0.30 miliyari mugabo bakoresheje amamiliyari 87 n'indwi n'ibice bibiri none ngaho babakoze iki ariko bakamuba babongera amafaranga ayo makomine ndega amafaranga barunda ko abayinjije cyangwa bayasanga hariya bakarirayo bakakoresha mu bintu bya politiki byabo ibishobora byumvikana ikomine nyabihanga yinjiza ubusa n'ibice 19 mugabo ikaba yakoresheje amamiliyari 19 birababaje birateye ubwoba tugarutse rero mubanze kumashika ubushikiranganji nko kubushikiranganji bwo nyine ubworozi nko kuva ku miliyari 128 n'ibice 5 ikaronka miliyari 324 mbega ayo mahera iri gikoriki inkomeze yindisi bakoresha amafaranga miliyari 9 n'ibice 9 mukaba bagiye ku miliyari 64 n'ibice 5 mbega abijya amahinguriro buguruye bagira bugurure kugira batane akazi nayahe batekanije muri pandakisi mu nteguro intego bizoza inzu y'ibibanza icyo bita gutegura umugambi umugambi bateguye bashyikirije kugira bemeze amafaranga bagire nayahe
l'invité
umutumire w'ikiganiro ni umuhinga mu by'ubutunzi André Nikwigize amafaranga leta igiye gukoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 arateye impungenge abanonosoye iby'ubutunzi ukuntu bizoshoboka ayo mafaranga akaba yongerejwe ku bice 64% dufatiye kuyakoreshejwe mu mwaka uheze mu gihe atacahindutse aho yova eka mbere atanu umuhango uhari aho ayo mafaranga adugijwe azova bivugwa n'umuhinga mu by'ubutunzi André Nikwigize akaba afatira kukungene ayo mafaranga yagiye aragabugwa ku bisata by'ubushikiranganji butandukanye ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubundi bushikiranganji bwofashije mu iterambere bukaba bwaronkejwe intica n'ikize mu gihe nk'ubw'umutekano no kwivuna abansi bwaronkejwe amafaranga y'umurengera ukamengo igihugu kiri mu ntambara
ntawumva ingene amafaranga azokoreshwa muri uyu mwaka yongerejwe ibice bishika 64% ugereranije na yari yategekanijwe mu mwaka uheze nk'uko tubizi haba ku isi haba mu karere haba mu Burundi ubutunzi bwifashe nabi twagira tubibutse yuko ingingo y'amafaranga azokoreshwa ishitse mu gihe mu Burundi iduga ry'ibiciro rirenga ibice 40% mu gihe itajya agaciro k'ifaranga rigeze ku bice 100% mu gihe ibiciro by'ibiribwa n'ibindi byankenerwa biduga ku munsi ku munsi mu gihe ubukene ntangere usinzikaje abarundi barenga ibice 80% inzara ikabizura inzara mu gihugu cyose mu gihe ugwaruka rutagira akazi mu gihe ubutunzi bugeze ku gipimo giteye agahinda mu gihe ruswa yatsindara mu Burundi eka n'ibindi bibi byinshi bizingamitse ubutunzi bw'u Burundi umuntu rero akibaza ati none muri ibi bihe ubutunzi bw'u Burundi bumeze nabi bumeze gutya leta yararonse amafaranga yo kongereza kugira ishobore kuduza amafaranga ategekanije uwo mwaka ivyo mbega birashoboka kiretse nimba leta yarubuye amafaranga adasanzwe ivyo byose birimo igifungo ica kabiri haraheze iminsi umukuru w'igihugu amenyesheje abarundi cerekezo c'iterambere aho yavuga ko umwaka wa 2040 uburundi buzuba buharugwa mu bihugu biri mu nzira y'amajambere mu mwaka wa 2063 naho uburundi kikazoba ari igihugu giteye imbere abarundi bumvise ico cerekezo bari biteze kumenya ingene bazogishikako ibisata bizoshimikirwako eka mbere bari bizeye uko amafaranga azorangura imigambi y'uyu mwaka w'2023 ushira 2024 azoshimikira kuri ivyo bisata leta izoba yashize imbere kubwacu kubera Burundi ari igihugu gikenye cyane kandi abanyagihugu bashonje twizera yuko uburimyi n'ubworozi arico gisata kizoshimikirwako kugira abantu baronke ibyo bafungura bikwiye umusesekara ufashe guteza imbere amahinguriro uwundi ushoge mu mahanga haboneka amafaranga y'agaciro haba namba cyo gisata cy'uburimyi n'ubworozi caronkejwe ibice 8% gusa ku mafaranga yose yategekanijwe ahubwo twabonye bisata by'umutekano mu gihugu hagati n'ukwivuna abansi ari byo byashizwe imbere amafaranga ashigwa mu gisata cyo kwivuna abansi angana n'ibice 3% by'umwimbu w'igihugu ari byo PIB mu rurimi rw'igifaransa umuntu agaca yibaza ati mbega Burundi bwa buri mu ntambara bugwana nande ikindi ejo bundi naho abarundi babwiwe yuko mu myaka itarenga 5 gusa bazoba batunze amamiliyoni kubera iyorora ry'inkwavu benshi bace bimvira bati mbe cacerekeza umukuru w'igihugu yadushikiriza muri ndamukiza umwaka w'2023 cyo guteza imbere Burundi cyari gishimikiye kuyorora ry'inkwavu mbega kugwanya inzara n'ubukene guteza imbere amahinguriro gushora ibintu hanze ivyo byose abarundi babizeye iyorora ry'inkwavu n'uwa barundi ntibarasobanukirwa Icya gatatu abantu benshi baratangaye babonye ko leta yageneye amamiliyaridi menshi amakomine mu gihe abayobozi benshi b'ayo makomine baranzwe muri imyaka iheze no gusesagura no gusahura itunga rya leta bamwe mbere nk'uko mwabyumvise bakaba barigijweyo mu gihe abayobozi b'amakomine kandi aribo ba mbere mu mafraude avugwa mu kudandaza igitoro mu kudandaza isukari kutandaza ibiyeri isima n'ibindi bidandaza vyankenegwa mukamuze kandi yuko amakomine adafise ubushobozi buhagije bwo gutunganya no guteza imbere amakomine bashinzwe ikomine idashobora kwegeranya amafaranga angana n'imiliyoni 500 z'amarundi bakayishinga ngo ikoreshe amamiliyarde avuye mu banyagihugu ubwo ntihari hakenewe ko amakomine abanza gusubirwamwo agatunganywa neza kiretse ni haba hari kinyegeje inyuma
Kiri umuhinga akaba asozera umwihwezo wiwe yemeza ko iyo ntegura y'amafaranga atacizera itanga ku bijanye n'umugambi wa leta w'iterambere kubwa André Nikwigize ni integura yateguwe ku zindi nyungu zidahuye n'iterambere n'ubunyene kurikira
Icya kane muri aya mafaranga nyene yategekanijwe gukoreshwa mu mwaka w'2023 shire 2024 leta yateguye ku bice birenga 50% by'aya mafaranga bizova ama taxi n'amakore azova mu idandazwa yaba igibifungurwa yaba igitoro isukari eka n'ama taxi n'amakore azotangwa nabikorerutwa bakeye basigaye bagikorera mu Burundi na yandi makore n'ama taxi leta iheruka gushiraho ariko ico leta yibagira nuko aya ama taxi n'amakore mu Burundi yabaye murengera ku bipimo dufise nuko aya ama taxi n'amakore angana n'ibice 17% by'ubutunzi bw'igihugu n'amafaranga menshi cyane 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 uravye ubukene bw'abarundi aya ni mafaranga azova mu mfashanyo n'amadeni Burundi buzokura haba mu ngurane mu mabanke yo mu gihugu azoha leta haba mu mabanke yo hanze yaba ingurane zizova mu mashirahamwe mpuzamakungu ibyo byose bikaba bizokongereza amadeni leta ifite igahungabanya n'ubutunzi mu gihugu kurusha uko bimeze kose mu kurangiza nihweje ukugena ayo mafaranga azokoresha mu mwaka w'2023 ushira 2024 yatunganijwe ndabona ko intumbero atari yo kuzamura ubutunzi mu gihugu cyane gutegura kazoza keza ku Burundi n'abarundi kwa ahubwo bifise izindi ntumbero Ikindi mwamenya nuko Burundi bwumvikanye n'ikigega mpuzamakungu FMI ku mugambi w'imyaka itatirenga mu kuzamura ubutunzi nico gituma muri iyo ntumbero muri iyo myaka itatu nta yindi migambi ico kigega canke yandi mashirahamwe ashigikiye umugambi nka banki y'isi yose banki ya Afrika reka n'ishirahamwe rya Burayi bizokwemera bidaciye mu mugambi wumvikanyweho n'abo bafasha u Burundi
arakoze umutumire w'ikiganiro umuco yatanze muri bimwe na bimwe mu bigize iyo nteguro y'amafaranga leta igiye kuzokoresha bikaboneka ko iyo nteguro ifise igihengeri kinini kandi na leta ikaba itabona iyo ayo mafaranga azova mu gihe atamikoro mashasha yerekanwa ni ngaha duciye dusozerera kino kiganiro mwakoze kudukurikira irindi sango ni kuwa 28 Nyakanga mwari kumwe na jewe Kahini Dusabe naho ubutaha
cari kiganiro karahara mu ruganda nibacura mushikirizwa n'urunani rw'amaradiyo
RPA inzamba na radio television Renaissance karahara mu ruganda ntibacura